mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Bavandimwe nshuti z'ijwi rya Amerika muratwumvira I Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104.3 naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95 n'ibice bibiri. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenie Mukankusi ndabaramukije kandi mbaye ikaze kuri radio yanyu.
Turiko turitegura neza muri iyi mpeshi kandi sagaseseshwa rumuri imvura irikiragwa neza umwavu twara uronse abene cyo gutwara bahimirije bararonse imbuto bariko baratera.
Uwo ni Deo Guido Rurema, Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Burundi, avuga ko hari icyizere ku musaruro uzaba mwiza. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye kuri aya makuru yibanda ku Burundi, turazigaruka ku buryo burambuye mu kanya, mugume hafi ya radio zanyu. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda na makuru rero yibanda ku Burundi. Komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge mu Burundi n'umurwi ujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira sever mu magambo ahinnye y'igifaransa wahuje abayobozi b'amakomine 11 agize intara ya Gitega. Iyo nama yagiye igamije gushyiraho abantu babiri kuri buri mutumba bagereranya bazajya bakora ibintu byo gukusanya amakuru ku makuba yagiye agwirira u Burundi. Abo bantu babiri rero bazatorwa ku mutumba, bazava mu madini, mu mashyirahamwe yigenga no mu buyobozi. Mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana afite inkuru irambuye.
Musenyeri Antoni Madaraga, umukomiseri wo mu mugwi ujeje ukuri no kurekuriranira sever, niwe yararongoye ubwo ruganda mu ntara ya Gitega. Musenyeri Madaraga yabwiye Ijwi ry'Amerika ko gushyiraho abazofasha gutohoza ukuri ku mitumba ariyo nzira yo kumenya ukuri guhurirwako na bose. Musenyeri Antoni Madaraga:
urabona muri ibihe tugezemwo usanga hariho ibintu abantu bita ukuri kandi bakaguhanahana mu mirwi, hamwe ugasanga mu nyuma ukuri nyakuri twari dukwiye kuja kukuronderaho kuva, ni ukuvuga ku mitumba. Uburyo twebwe twihaye ihangiro yuko tugenda mitumba yose y'igihugu bagaze bakatubwira bati twebwe ngibi byo twabonye, ngibi byadushikiye, ngaba abantu bapfuye, ngaba abantu bazimiye, ngaba abantu bakijije abandi, ngibi binogo rusangi bivuye mu mihani wabo, bivuye ku mitumbi wabo, twoshikira ukuri. Ukuri ari bishoboka guhuriwe ko na bose n'abandi bandika ari ibitabo byakahise ku Burundi boca baronka babafatira kugira nk'ivyo bazobashikijwe bivuye ku mitumba beze bibafashe bibunganire mu kwandika ibintu bitohoje neza kandi bari ko baravuga ukuri byabaye mu Burundi.
Twashatse kumenya abazokwegeranya ukuri ku mitumba baribo. Musenyeri Madaraga yatwishuye ati:
abantu bose bafise ijambo bagira ico bavuga kugira ngo haba mu migambwe, haba mu mashirahamwe yigenga, haba mu madini, kugira ngo abantu bazaba batoye ku mutumba baba abantu bantamakemwa, abantu babizigirwa, abantu bashobora kugira bati tuwe tugira tuvuga ukuri, tukuvuga uko twakubonye, uko tukuzi, mbwa atari abantu batamikwa ijambo. Bagatora kandi ba bantu bibanga batozoheza ngo barakirira ibanga rya Barundi bagende bace barimena. Nico gituma n'ababazo babatowe tube twifuje yuko ari abantu bazoheza bakarahira cyemera ibanga kugira ngo barishikirize uko riri, hama bakadufasha kugira ngo ico gikorwa bagikore neza.
Bazotorwa nande?
Bazotorwa n'umurwi twashizeho ku ikomune uyu mugugizwe na ubuserukira mu sitanteri, ubuserukira amashirahamwe yigenga, ubuserukira amadini, abakuru b'imitumba bazoheza bakaza bagahuriraho ku ikomune, hanyuma bagatanga nk'amazina, maze muri ayo mazina rero hakaba amazina abiri agahurizwa ko ayo mazina abiri yahejeje gusohoka, niho muri bazotangura gutora babiri muri ayo mazina yo ku mitumba bagira bati abatura bahurije ko kandi baze n'abantu bishoboka baza baserukira ubwoko bwose, baze baserukira ibitsina byose, kandi baba ari abantu bazi gusoma no kwandika. Ari nacyo gituma n'igihe hoba habuze umuntu canke agashimwa kuko ari umuntu w'umuhumure atazi gusoma neza no kwandika neza, hoba harimo uwundi mugabo ashobora gusoma vya bindi twabajije kandi akongera kandika neza akavyishura. Mugabo aka bantu umuntu ashobora gutumbera akagira ati uyu ndamubwira ibyanje n'umwizigirwa, ndabona ko ari umuntu wibanga.
Musenyeri Madaraga yibukije abari bitavye urwo ruganda ko sever itazokora ku vyaha vyakozwe inyuma y'umwaka w'2008. Bamwe mu bari bitavye urwo ruganda babaje Musenyeri Madaraga uko ivyaha vyakozwe inyuma y'umwaka w'2008 bizotohozwa. Musenyeri Madaraga yatanze inyishu:
kahise si kimwe na kubu akubu tugiye kugakorera ko nako buryo hariho ubutungane bwateye imbere. Mu minsi yahera ibituriko turakorera ko kenshi wasanga n'ubutungane butabikurikiranye ariko muri imisi yavuba ubu hariho nogira iyo ncoshe iyo sohoye sinomenya ni warifasha wariwe wari ibyo usanga bitembera kuri WhatsApp hari ibintu byateye imbere cyane muri iyi myaka yavuba nico gituma rero ubutungane bw'ubu ivyo bintu tazwatwashise ko twegwe tukarukiye mu 2008 nta ngorane ubutungane buzobikurikirana ubamagira ni menshi kandi nizego ni nyinshi n'amasentari y'iyungururizo yabaye menshi niyo byankiye mu gihugu arabishira no hanze urumva rero twegwe aho nta makenga na buhoro buhoro kuvyabaye mu nyuma bizoronka inzira yavyo
ugo ruganda rwabereye mu nyubako z'ishuri ryisumbuye ryigisha ubuvuzi mu gisagara ca Gitega rwari rwitabwe n'abastaneri b'amakomine 11 agize intara ya Gitega n'abunganizi babo hari yitavye kandi abaserukira amadini n'abaserukira amashirahamwe adahanira inyungu z'ubutegetsi Gitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Fidel Antoine Sabimana ndagushimiye kuri iyi nkuru Ministri w'ubuhinzi n'ubworozi mu Burundi ni ministeri ihumuriza abaturage ko umusaruro mu mpeshyi uzaba mwiza iyo ministeri ivuga ko mu ntara enye zabayemo inzara bagiye kugezwaho imbuto z'ibihingwa bitandukanye ni mu kiganiro Ministri w'ubuhinzi n'ubworozi yagiranye n'abanyamakuru kuri wa gatatu aho yanavuze ko leta y'u Burundi irimo kwiga kugwiza imbuto zirobanuye kugira ngo irwanye inzara mugenzi wacu Eloge Birika neza afite inkuru irambuye
Umushikiranganje dewo giderema yavuze ko umugambi nyamukuru wihutirwa uri kushirwa mu ngiro ari ugukingira isi ndimwa ivyo bikorwa mu gucima ikobeko no gutera ivyatsi hamwe n'ibiti kuri iyo mikobeko bigatuma kanovera kisi kataja mu nzuzi hamwe no mu myonga iruhande y'uwo mugambi hari kandi n'ukunagura ibigo byo kugwiza imbuto zirobanuye Umushikiranganje rurema
uburimyi ntana hamwe butera imbere budakoresheje imbuto zirobanuye mbere henshi kugira ngo banikingire barashobora no gucakoresha imbuto koresha rimwe gusa tugomba dusubire tunagure bijya bigo twarafashe ingingo yuko bijya bigo byose tugiye kubigwirizamo imbuto hanyuma abadashoboye kubitunganyamo imbuto tuzogira kimwe twita partenariat public et privé abashoboye kuza gutunganya ibyo bigo mugabo bakurikize neza protocole turiko turashiraho n'ukugwiza imbuto ikindi turiko turahimiriza rero yuko nabandi bakwiza tunga boza muri iki gisata kugira ngo tugwirize imbuto hamwe kandi turabona ko bamwe batanguye kuvyumva bari ku rugero rwiza nko kubiraya nta kibazo dufise mu bijanye n'ukugwiza imbuto
Mu gihe cy'agatasi ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bwemeza ko umwimbo muke n'inzara byibonekeje mu ntara zine ku 18 zigize Burundi nazo ni Kirundo na Muyinga mu buraruko hamwe na Bubanza na Bujumbura mu burengero muri utwo turere ibiharuro byerekana ko umwimbo wagabanutse uja munsi ibice 50% izo ntara leta yaziteguriye imigambi nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi anemeza ko umwimbo w'impeshi uzogenda neza
twari twagize isoko yihuta kugira ngo dusahirize izi ntara zine zakozwe ko n'uruzuba kuko naho ubimvura yaguye neza cyane ibikiragwa neza ariko ushiriye imbuto umuntu ashonje acazijya nico gituma twavuga tuti tubaronderera imbuto twegwe nyene tugende tubafashe turiko turitegura neza muri iyi mpeshi kandi sagaseseshwa rumuri imvura irikiragwa neza umwavu twarawuronse abenegihugu twarabahimirije bararonse imbuto bariko baratera turizira neza yuko nibi turiko turashaka gusema igihugu ngo kizemo ikiza bizohera muri iki gihe
mu kwezi kwa mbere uyu mwaka ibisata byawo ni mu Burundi byari byavuze ko abarundi miliyoni 3 bogarijwe n'inzara umuriyoni muri bo bakaba bakeneye imfashanyo zihuta ariko umushikiranganje dewo giderwe masigura ko ari guhuguza
twaricaye hamwe na PAM na FAO na FIDA na Bank Mondiale turiko turanaliza ico kibazo cikiza n'inzara baratubwiye bati twegwe mu biharuro dufise i Burundi mu ma enquete bagira regirierma ico gihe hari mu mpera z'agatasi batubwira yuko atawoshoka avuga yuko hari ikiza c'inzara i Burundi kandi ivyo biriko biri konfirma gushika ubu kuko murabona nta bantu bariko barapfira mu mabarabara cangwa hehe
ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi umenyesha ko bariko burungika abahinga kwiga mu bihugu byo hanze ukuntu bakorera ku butaka bw'u Burundi imbuto zirobanuye zizwi nka hybride mu gifaransa Umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yabwiye abamenyeshamakuru ko ibi bizotuma umwimbo w'ibiterwa bimwe bimwe wiyongera hafi inshuro zine atanga karoro ko muceri aho kuya gitari himburwa amatoni nk'atatu hashobora kuzova amatoni ari hagati ya 10 na 11 hakoreshejwe ubushakashatsi bushasha. Eroje uri kaneza Bujumbura irujya Amerika.
Eroje urakoze tuve he Bujumbura no tugiye mu ntara ya Cibitoke. Abanyagihugu bo muri zone ya Buhayira muri komine Murwi aho mu ntara ya Cibitoke basaba kugira komine, bavuga ko bibagora kugera ku biro bya komine Murwi. Ibi byemezwa na buramatari w'intara ya Cibitoke. Inkuru tubagezaho ni mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanga.
Zone Buhayira iri mu buseruko bushira ubumanuko bwa komine Murwi. Kuvayo no gushikayo ntivyoroshe haba ku ngenzi canke ku banyagihugu baba muri iyo zone. Bavuga ko kugira bashike imurwi bagenda ibirometero birenga 40 kandi barinda guca mu yindi komine ariyo Buganda. Bavuga ko nitike ryo kuyunguruza ari umurengera. Jejimana Jean-Claude wo ku mutumba Muzenga ari mu bifuza ko boronswa ikomine ngahi Buhayira. Afatira kukungene iyo hari ico bakeneye muri komine bibagora gushikayo.
Iyo hari kintu dukeneye muri komine turinda kuzunguruka mu yindi komine tukaca muri Buganda kugira dushike muri komine dutwagwamo ya Mugwi. Uvuye ngaha ni birometero byinshi uri hamahera menshi cyane mbere y'uharuye wo tumuje Bujumbura. Rero turabona ko ubadufashishije iyo komine boba batugiriye neza cyane kuko turamaze gucoka n'ibintu byinshi byari bikenewe kugira ngo badufashishe iyo komine kuko bobo bakoze cyane.
Ababa muri zone Buhayira bavuga ko kubona ibiro vya komine bakubukira biri kure bibatuma gucererwa kuja kwandikisha abana bavutse canke bitavye Imana. Bucumi Yohani numwe muri abo atanga karorero k'abatishoboye.
Ariho nk'abantu batishoboye bashobora nko gucererwa kubera bababuza muha kuza kwandikisha umwana kuko ugiye kuraba kuvanga huja imugwe nk'amasaha ntugenda ngo ube gwoshikayo. Urabona nk'ubu umwana ahere nko kuva mu wambere kugira je mu mashuri yisumbuye akenera urupapuro rw'amavuko. Uyu munsi hageze yaho umwana atayifise urupapuro rw'amavuko ntaja kwa muganga bamuvure. Urumva nk'ubu mudushiye komine ngaho haruguri Buhayira bizotworoha cane gose kubera tuzoba dusimbeho gatwata bitengwa biratuvuna.
Ikindi abanyabuhayira bavuga ko kitaborohereza mu buzima bwabo bwa misi yose ni barabara rishika muri zone Buhayira ritari nyabagendwa. Basaba ko cyokorwa kugira boroherwe haba mu gushora umwimbo bavuga ko ari mwinshi. Uno mukenyezi yabwiye Ijwi rya Amerika ko cyo bafasha no gushika kwa muganga.
Nkiri barabaryacu urabona niribi hari cyo umuntu ashaka gufata urugendo nk'umuntu ariko yafashwe n'imbanyi biratugora kugira ngo turinde gufata intuzi inzira yo kugenda ku ndava. Ariko ngaha biri ngaha hafi barabararikoze nuko ari byoshoboka byogenda neza mu bamukoze.
Buramatari w'intara Cibitoke aremeza ibivugwa n'abanyagihugu bo muri zone Buhayira ko kugira bashike ku murwa mukuru wa komine Murwi bitaborohera. Buramatari Joseph Iteriteka yemeza ko no mu myaka iheze ico gisabo cashikirijwe umukuru w'igihugu igihe yaragendeye komine Murwi.
Abene gihugu muri komine ndibuka ngira hari umwaka w'2015 bitse yarigeze kuba n'inama mu vyenye n'ico bari umukuru w'igihugu cacu yagirikije inama bavuka ntara ndibakwiye ico gihe iyo nama yabereye Murwi nabo barakimushikirije. Baramushikirije ko bifuza ko iyo zone Buhayira yo bikomine kugira ngo abene gihugu boroherwe mu byukuri uravye birometro bihari kugira ngo mushikire ku mugwa mukuru ine birabagora cyane kubyo bwo kwari nabusanga rimwe na rimwe ndetse batazi naho mugwa mukuru w'ikomine uri kubera bibagora mu kwiyunguruza bisaba amahera atari munsi y'ibihumbi nka 20 kugira ngo ushike ku mugwa mukuru hama ukarinda guca no mu yindi komine.
Naho biruko buramatari w'intara Cibitoke avuga ko abanyagihugu bo muri zone Buhayira abajeje intwaro muri komine Murwi batabahevye. Avuga ko rimwe rimwe abajejwe ibisata bitandukanye bishikira Buhayira kubatunganiriza mu ntumbero yo kubafunyiriza urugendo.
Hari nk'ibigo bimwe bimwe ndetse bikoregwayo bagaha uburenganzira cyangwa zone nkabyo by'indangamuntu gushingira n'ibiki abasanzwe babikora muri komine baragere munsi bakaja kubikora yugira ngo abene igihugu boroherezwe nico kimwe ndivyo butungane cyangwa iby'igipolisi barakunda gusaba kugira ngo inzego zimwe zimwe zizegera aho hantu abene igihugu nabo bumve ko ari bene igihugu kandi bafite uburenganzira ko kuronka no gutunganirizwa mu byo bakeneye byose.
Uwo mutegetsi w'intara Cibitoke atahura ibisabwa n'abanyabuhayira ko zone yabo yo bakomine avuga ko ico kibazo atari we yogitorera inyishu ubu kiri mu minwe y'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu. Mu Cibitoke Evariste Nzikobanyanka Ijwi rya Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeje. Ubu ni umwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza. Ikaze ni gwanyu bakunze b'ikiganiro ntorere kazoza cha studio ijambo gisamiranira ku ijwi rya Amerika. Muti uno munsi kiyago cha politike gishingiye kuki? Neza na neza uno munsi dushingiye ku ruhara rw'umukenyezi mu gikorwa cyo kunywanisha abafitaniye amatati y'amatongo. Tukaba ari mu kiganiro turiko tugirana n'abatumire dusanze inyanza rake mu ntara ya Makamba.
Ntorere kazoza.
Abatumire turi kumwe rero ni batatu, reka mbere iwafu bwanje widondora.
Nitwa Mpabona Jacqueline nkaba ndumukuru mutumba Kabondo.
Mukuru mutumba Kabondo, ikaze muri kino kiganiro.
Murakoze cyane.
Nitwa ndiwe n'umuryango Yohana, nkaba ndongoye isiramwe mpareke muri kumenya nyanzarake.
Murakoze cyane, ikaze muri kino kiganiro.
Murakoze kumbi kaze.
Ubundi turi kumwe.
Nitwa Nibogora Rene nkaba ndi boneza muri mukenyezi menye nyanzarake.
Abone abatumire turi kumwe rero hano muri kino kiganiro Jerome Nenzema nongere ndabaha ikaze muri Ntorere Kazoza. Umukenyezi ikibanza yoba afise mu gutatura matati y'amatongo hano muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Mereye ku mukuru mutumba Kabondo, ukivuga gute muri rusangi?
Muri rusangi ikibazo cyo gutatura amatati y'amatongo turagerageza baratwitura hanyuma tukabatunganiriza tutaravye hirya no hino kandi bakabinezererwa. Kuko imbere yuko tuyatatura turabereka ko biyumvikaniye bo nyene batarinze kuje mu masentare no hirya no hino ari byo byiza ari wo muti urama abantu iyo biyumvikaniye nta gwankuru uzamwe gwakazikira usanga n'imiryango igumi ifatanye mu nda.
Umukenyezi ariko ivyo ni wabikora?
Umukenyezi arabikora neza cyane.
Reka ngende kwandiwe n'umujyango nawe n'umugabo bariko baravuga ngo umukenyezi mu kunywanisha abafitanye amatati y'amatongo. Mwibwe nk'abagabo muri kumuravyitegereza mwivuga gute?
Twebwe tubivuga kuko turabisigira tubona ko ari byo, kuko nk'imwishyira hamwe wacu dusanga dufisemo abakenyezi. Iyo rero turiko turakora ibyo bikorwa muri komite y'iwacu dufise abakenyezi atari bake twamatuzana, no kuvuga iyo turiko turakora ibyo bikorwa tuba turi kumwe nabo kandi nabo barafise uruhara runini rwo gusikiriza ijambo. Niyo bariko barabikora uzanga amatati amwe harimo n'abakenyezi baba baje kuraba canke bafise amatati nabo kuko baba basizwe n'abagabo babo. Iyo babonyemo abakenyezi hari ijambo basikiritse nabo birabubaka kandi bigatuma bizigira ko bisoboka. Abakenyezi rero nabo nyine barafise uruhara kandi barasoboye.
Ariko bakenyeze uvuze muri mipareke simperekeze.
Simperekeze namba kuko nabo dufasanya muri byo bikorwa, kuko hari habakenyezi barongoye amazone abandi arabanditsi bitereye ko bamwe ari nababiki mwishira hamwe wacu. Urumva rero abo imisi yose ku mirimo twa maturi kumwe.
Abakenyezi bafise uruhara ruboneka mu kunywanisha abafisanye matati y'amatongo, mufise ivyemezo bihe mwebwe?
Twe turafise ivyemezo vyinshi kuko tubikora tubikunze, kuko mu bisanzwe iyo habaye amatati y'amatongo turabonamwo ko haca hazamwe n'intambara. Rero keshi kubera ko twamaze kubona kandi tukamenya kandi bikaduca koko iyo habaye intambara abakenyezi aribo bashikirwa kandi baba baragusumba. Rero turabikora gose cyane kugira abantu banywane bareke kujyana hama amahoro.
Murabikora gose ibihe murabize byo mwokwerekana mumaze gukora?
Ego maturafisi vijo twerekana tumaze gukora abantu bagasangira kandi no mu manama hose turiko turabere kujubona abantu bizana bati dushaka gusangira tugabure, huko kuburi wenyene utwayitongo wenyene ntibiguha amahoro.
Uturorero tw'abakenyezi bo barasirutse muri cyo gikorwa tukabibona neza.
Uturiro tw'abakenyezi baba barasirutse muri cyo gikorwa mukabibona neza. Akarurero hariho umudamu yitwa Nibogora Rene ari muri mukenyezi menya, hariho jewe nyene ndiko ndavuga Mpabona Jacqueline mukuru w'umutumba wo mukabondo. Ibitwemeza rero yuko ico gikorwa tugikora tukinezererwe kandi tukabona nibishinga ntahe, nuko iyo twagiye mu matati y'itongo ku mutumba hasubiye yo mu nyuma abagabo bagira ati mbega kubera iki mutazanye baba bakenyezi. Hakaba n'undi mukenyezi yitwa Nimenya Gloriosa akorera ku wundi mutumba Nyabutare. Ibyo natwe biraturemeshe kuko dusanga baduhamagara ati nyabuna nyabuna nimuze mudufashe mu bibazo byo gutatura amatati y'amatongo.
Yabamaze gutatura amatati agatorega umuti bakabishima.
Hariho ayo tumaze gutorera umuti kandi bakabishima. Ibitwemeza nuko iyo duhanye bagira ati mwarakoze cyane Imana ibongere imigisha. Ti umukenyezi yo kwama ahubwo azaja mu ntwaro akazaraja mu nzego zifata ingingo, kuko biragaruka bikabanezera. Ikitwemeza nuko bagaruka bakadushimira. Kandi kindi naho babonye hagiye abagabo bonye n'abakuvuga ati mbega baba bakenyezi bimbo n'inzu no munsi bari hehe. Hari naho babankira ati tutabonye baba bakenyezi nitwemera nimubaza nibaje bakenyezi kugira badufashe nibishinga ntaje biriho n'ubu naho mudutuma ibishinga nta abaza gushinga igishinga nta twobazana mukabibariza mwokumva yuko badushingira intahe yuko tugerageza mu bijeye no gutatura matati y'amatongo
igipoa cha wakenyezi mugutatura matati y'amatongo wavuze ko kibaye rurangiranwa mega ndiwe n'umujyango nta ntamba myizozo mwe mubona zoba zibangamira icyo gikorwa cy'abakenyezi
ntamba mny twabangamiye kikuba cy'abakenyezi nk'ubwanze nk'imwisira hamwe ntacombona abo bakenyezi ni kuvuga barigishizwe baramenya akamaro ko gufasha mu kibano kandi baramenya icy'amahoro avuga cyankamaze ikindi naco gikomeye mu bizanye n'abakenyezi ni kuvuga abakenyezi bafise uruhara ruhambaye kuko ubwa mbere na mbere bobo nibo bafise ingorane iyo amahoro cyankamatati abaye mu kibano ubwa mbere na mbere nibo ingo zimaze kubura amahoro abantu bagasesa
ariko icyo ni gituma bakora icyo gikorwa iyo ariko nta bintu bibagora bibabangamira bituma badashika ku cyo bari bipfuza cyose
nta bibabangamira kuko ibyo babangamiye byoba ari byo bakora bonyine ibisigaye hari abagabo batabaha umwanya ariko rero abantu nk'abakenyezi dukorana abagabo babo barabaha umwanya nabo usanga bakunda ibintu bizanye n'iby'amahoro cyewe ahongeza nabo dukorana cyangwa nabo dufasanya mu gutatura matati ntangurane mbona baragira
ati nta ntambamye zibangamira igikorwa cy'abakenyezi ugasanga bibagora niko ubibona na
cyane cyane muri iki gikorwa cy'amatungo twe turafise y'intamba turafise nk'aho inyanzara akabantu tuzi akagwe kaboneka kandi ugiye kuraba hesha ari cyo gituma amatati y'amatungo inyanzara ake byaretse ko dutora umuti ukwiye biboneka turafise abantu bamwe bazwi dusaba ko abo bantu bomenyekana hama bakigishwa banse kutabikurikiza naho kuko biba amatongo barasopanya abantu baragurisha amatongo atari yabo ugasanga umuntu asuye kugurisha itongo kugura itongo ubugira kabiri ko yari yarimuguriye abona ko atazoburana ngo bikunde kuri icyo kintu rero turasaba yuko izari ntambamye naho tubikora hari hahandi usanga bitugora kugira tugihe inyanyuro kuko harimo abo bantu iyo tugikoze ugasanga hari uwundi muntu yari guze kabiri agumana y'akajirya ntibagabuye bagaheza usanga hari uwundi yaguze ubugira kabiri kuri uwo muntu agumana y'umutima mubi kuri aho rero hari y'intamba twasaba abo bantu rero babatubaze tubamenye bamenyekane bigishwe banse kubikurikiza ko nk'umuntu ashobora kugira ahantu hane hatanu kuva inyanzara ake gushika ikabonga kuzunguruka mu yange ngo itongo nigwiwe nk'uwo afise intambamye nyinshi mu by'amatongo kandi nabononye twe mbere biba byaratoye umuti yatabara abo bantu
nimuvuze ngo nakagwi k'abantu none barafise ubarongoye baravize komite nakagwi kameze gute
barafise komite nyene yabo turamaze kujya turabitohoza turabona ko bafise komite kandi birababaje kuko hariho n'abanyeshuri bafise ingorane kubera ayo matati y'amatungo nk'ubu barabarondera ngo baje kubapfunganya abana bakaca batoroka ahibukeye turafise abana babiri batorotse kubera ivyo turiko turarondera ingene bogaruka kugira basubire ku ishuri
intambamye zibangamira igikorwa cy'umukenyezi ibyo yari gushika ko ntabishike ko vyose mu kunywanisha bafitanye amatati y'amatongo
intambamye umukenyezi yogira mu bijanye no gutunganya amatati y'amatongo nuko yogenda kubikora ahishije umugabo naye we uri umukenyezi ukaja mu nzego ukubaha umugabo ukamubwiza ukuri iyo ugiye n'ivyo ugiyemwo nta ntambamye uronka kuko wagira intambamye muhira mu gihe uva gutatura ayo matati muhira umuriro ugashika waka ariko umukenyezi ari mu nzego ategezwa kubaha umugabo akamubwira ibikorwa byose agiyemo ataca muhishije ku buryo bizerana ariko mu bijanye n'ibikorwa ubu ndabona nta ntambamye dufise kuko ubu turamaze kubimenyera ikibitwe
ibikorwa byo mu nzu murabifatanya n'icyo gikorwa cyo kunywanisha abantu
turabishobora kuko umukenyezi niwe acamenye ingene yiporogarama akamenya ati saa mbiri nja muri iki reka nca mvyuka isaha 11 nkubure ngira isuku mesure mpakaye umugabo hanyuma uheze ugende ukagenda mu bikorwa uhejeje gutunganya iby'urugo
ibikorwa byo mu nzu rero ntibikiri intambamye
oya ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye aho biba intambamye naho uwo mudamu aba ataramenyera ibikorwa akamenya ingene yiporogarama ibikorwa byo mu nzu n'ingene aja gutunganya ibikorwa by'igihugu
haravugwa kandi kera abakenyezi bitinya umukenyezi akumva ko afise ubwoba ubu nta bakenyezi bagifise ubwoba
oya ubu nta bakenyezi benshi bagifise ubwoba kuko baraja mu manama bakabona abakenyezi ko dufata ijambo tugasigura iby'igihugu ubu rero nta bwoba bakigira nabo baba bagifise ubwoba bukebuke ubu turaza turabagisha manama yo kubajinjibura kugira nabo baje ahabona
nta mukenyezi n'umwe agifise ubwoba
na mukenyezi agifise ubwoba kuko urabye ni mu bizanye ni mu matora duherukamwe abakenyezi twaragerageje mu mashira hamwe turabigisha kugira ngo barinduke baritoze nk'akarorero murabona nk'uyu mukenyezi waha arongoye umutumba wa Kabondo no mukenyezi kandi hitoza abagabo atari bake uyu Zakerine hitoza abagabo atari bake ariko araronka amazwi kuburyo atana baronse atabaronse ni gice cyayo yaronse
aronse amajwi ngani kigajake
narose amajwi amajani 93 uwa kabiri wanje nawe acaronka amajana 468
yari umugabo
no kuvuga rero ngaha ibizanye n'abakenyezi abakenyezi bo mu buki bwose mu duko twa itwo twose duzanye no mu kibano ari mu bizanye n'ubutosi mashira hamwe matomato dusaba muri ko kwiteza imbere tugerageza kurondera abakenyezi kugira ngo babe indongozi nabo bagerageze kuraba ingene boza bararongo baramenyera ibintu bizanye n'ivyo kwiteza imbere n'ivyo kurongora abandi no guserura ivyiyumviro
byabi ni byuko mu gihageze mu gufata ingingo cyanke urubanza rugiye mu mwiherero yuko abakenyezi batihuta gufata ijambo byarahavuye
ubu mbere nibo ubwa mbere na mbere muri ko mutamwe mubaza ati mwebwe mwimvira ko twokora iki cyangwa icyo twosikiriza n'igi nibo batangura kugira ngo muvi ubyumviro byabo hanyuma tukatsa tuteranya rero twiyumvira ibyumviro byabo kandi bujya abakenyezi nabo barafite ibyumviro gusa nuko bari babutse umwanya waho babiserurira kandi kanatsinda nibagira ibyumviro kuko nibo babona na byinshi urabona ibizanye n'ingo ibizanye n'ikibano bobo bamamuhira bayama babona ibintu mu kibano ariko abagabo benshi bamara ari guhanzura cyo gituma abakenyezi bazi byinshi gusumza abagabo
tabindi z'abakenyezi bace bakengera abagabo babo ntibikiriho ganuze
mu bisanzwe turabahanura nkuko turi imboneze imbere yabo tugeze ku rugero rwo kwigisha nako bakarasigaye kugira ngo ajijuke yubaho umugabo nico gikorwa kinene y'imbere ubu turiko turakora gisigaye
kugira ngo gikorwa cyo gutatura matati neza mu ruhara rw'abakenyezi ruboneke atagahaze ho kugwa iki
kugira ngo bishoboke ko abakenyezi boshobora gutatura matati atagahaze na cyane cyane mu byerekeye amatongo tubona gose ko ho binyigisho ndende kubera bose tubikore urunani
bakamagana n'abasinga ntahe cyangwa abagabo bakaza bakicara hamwe bakabona ko nabonye n'abakenyezi basoboye kandi bafise ijambo bafise n'icyo bosikiriza mu gihugu kandi bafise n'uruhara rutasanzwe mu gihugu
n'abagabo bakiri intama nyizi gikorwa cy'abakenyezi muri ibyo bintu
yaho niho navuze ko hakwiye inyigisho zidasanzwe bakabahuza kugira ngo baronke inyigisho nabo abataradizuka kugira ngo batange imyanya abakenyezi babo nabo baronke uburyo bwo kwisazura no gusikiriza ibyiyumviro byabo kandi nabyo birakenewe kandi birafise icyo byongura igihugu
hari cyo kokwa gakaje
hoba inyigisho mubo bataratahura abataramya ko umukenyezi ashoboye bakamenya ko umukenyezi ashoboye kuko umukenyezi arashoboye kuko umukenyezi yamaze kuja mu nzego baba bakenyezi baramwitura ku rugero ruhagije baba bashinga ntahe baba bagabo baramwitura ku rugero ruhagije rero twosaba ko ho binyigisho mu bataratahura
urakoze cyane reka nsozere kino kiganiro hano ku ruhara rw'umukenyezi muri komine Nyanzarake mu gutatura matati y'amatongo nibutse ko twari kumwe n'abatumire batatu aribo
Niba gorarene aserukira mu Kenyezi menya nkabane imbonetse Nyanzarake.
Wakoze kwita bakino kiganiye?
Ego murakoze namwe.
Ndiwe no mujyango Yohana aserukira komite y'amahoro ifashwe mu mukongo na mipareke hani Nyanzarake.
Wakoze kwita bakino kiganiye?
Namwe mwakoze.
Nkabananje nitwa Mpagwe no Jacqueline mukuru w'umutumba Kabondo tukaba tubashimiye kubona mwaduhaye iki kiganiro kugira nabandi baze bumve ko abakenyezi bashoboye abashinga ntaye batarajijuka barekura abakenyezi bo baje mu nzego bitoze baze barafata ingingo n'ijambo
Wakoze kwita bakino kiganiro
Murakoze namwe
Ubu nishimiye niwe wahisemo gukurikirana ntorere kazoza ku ijwi rya Amerika Jerome Nizoma ndakiremesheje nti muranibwe mu banyu no mu byanyu naho butaha
Iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Iwanyu mu ntara ni cyo kiganiro dusorejeho ibiganiro byacu byo kuri iyi saha nshuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika tukaba dushimiye rero abadufashije ku buhanga bw'ibyuma engineer Patrick warufatanije na Faser kubagezaho ibiganiro kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi hamwe zina ry'abagenzi banje bose rero nkambashimiye kwa mwateza amatwi mbararikira ibindi biganiro byacu isamoya ku isaha y'ikigali ni Bujumbura mu isamoya n'igice mugere rero ibihe byiza mwumva radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.